Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Joe Diane Nininahazwe president wa Burundi Evariste Ndayishimiye yikeka ko hari ibicocoro byo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bifite umugambi wo kuhirika ubutegetsi bwiwe
Siguro tubiha kiyindi nuko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho imikuru y'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye bumva neza batabundi bavuga atanashikanganjwe bambere
Uni Frédéric bamvuga inyumvira yigeze kuba vice président w'u Burundi mu yageze hirya nino ku isi abagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya muri Afghanistan ku mugabane wa Afrika Sentare na inyuzwa ya Kenya yemeje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ubwongereza nabwo bwaronse umushikiranganje wa mbere mushasha ivyamuranze nico igenwa ryiwe risobanuye ni muri ano makuru musangwe ikaze Reka mbanze ndabisigure kontuti bakunzi b'ijwi rya Amerika amajwi yacu turumva ariko arasohoka nabi ibyo mutaza kumva muze kutwihanganira muhinga bw'ivyuma bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo duse mu studio ya gatanu gikemuke Dore muri Afghanistan mu mpunyapunyo aho abantu batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya i Kabul ino nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu Bwongereza Litrus yagenywe n'umugambwe we uno munsi kuwa mbere kuba umushikiranganje wa mbere mushasha w'ico gihugu Fideni Yongabo atubwira ibindi
Boris Johnson
Ngabura kenuye Sentare mu Rusiya nayo yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano cyo gupfungwa imyaka 20 yagirizwa ivyaha birimo kugambanira igihugu ciwe Edir Gwema vyifashe gutivino dosi
yakoreraga ikinyamakuru Komersant yakomeje bandika muri zerekeranye n'umutekano yaregwaga ibyaha birimo kugambanya no gushyira hanze amabanga y'igihugu ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku ruhande rwe mu rukiko no hanze yarwo hari hateraniye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'umunyamakuru Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda gukurizwa imodoka yamusubize muri gereza Safronov yatawe muri yombi mu mwaka w'2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo n'amakuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa OTAN Safronov we yemera ibyo ashinjwa akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki no gushaka kumwigizayo
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose badutegure bakaba bahije kudushikiriza ari n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari turaba ivya politiki mu Burundi Mumera zindwi twaraye dusozereye president Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abavuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe yabivugiye igitega ku murwa mukuru wa politiki imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza wabo umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yegeka ko uwo mugambi na karwihiyemeza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe wiwe ariwe CNDD-FDD umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni nawe yavugiye mu ishengero yasengeyemo ejo kwa Mungu ko hari abacamarenga kuyo bariwe bamwe banyamigambwe n'abahinga mu bya politiki bakavuga ko iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rinugwa nugwa atamuti ryoza gutorera ibazo igihugu gifise reka mugenzi wacu Désiré Hatungimana adusomere ino nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye iriciye ku bakunzi bayo mu gihugu co mu Burundi
ibyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri
muradutunga turasaba amajwi muhinga bw'ivyuma ariko muri azuko rimwe na rimwe bigorana Désiré Hatungimana dusomera ino nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu cyo Burundi mbere yuko tuzakumva ubusesanguzi bwa Frédéric bamvuga inyumvira
mu kugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'ivy'amategeko umuntu yo kwihweza urubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegeka
muradutunga nshuti bakunze muhinga bw'ivyuma turabona tutako turumvikana reka mugenzi wacu Fidèle Niyongabo abanze avugane na Frédéric bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikirana hafi politique y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi arafise insiguro ku vyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze ijwi rya Amerika mumva ko dufise ikibazo mu buhinga bw'ivyuma amajwi yacu ntariko araboneka uko twari tuvyifuje ariko turagaruka kuri no dossier y'ivyatangajwe na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko hoba hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe akavuga ko mu buhirika ariho abamwegereye amajwi ntariko araboneka toza kubigaruka ko handi hata ariko president Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike b'abarundi aho bemeza ko banyinyuranye mu gutwara igihugu ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni umwe mu bahoze mugambwe uri ku butegetsi w'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye Uganda rw'Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Ikirundi ko tumvikana hagati ya president Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi president Neva abashaka gukombura canke ishirwa mu ngiro y'imigambi irimo no kugena ababwirijwe gutanga amasoko ya bimwe mu vyankenerwa birimo nk'igitoro n'umwavu wo gutabira imirima ubwo kunyinurana uwo yahoze mu nzego z'imbere haba mugambwe no ku butegetsi yemeje ko gufise imizi muri kahise abategetsi basangiye mu ishamba bakigwana yagize ati burya Alain Guillaume Bunyoni yazo bwa kabiri inyuma ya nyakwigendera Adolphe Nshimirimana hamaneva akaza nk'ubwa gatatu biragoye ni kahise karekare gafise na vyinshi mu mateka yabo n'ubucuti bari bafitaniye mu ishamba twamusabye ko yotubera umutumire kugira ngo aze kubitubwira kuri mikro ariko ntiyabikunda agenda twemere kudufasha kuronka uwundi azi ico yise dosiye ya kudeta bigoye ko yonakorwa kuko abanshi mu basirikare n'abapolisi bari ku ruhande rwa president Evariste Ndayishimiye nitwa Muronka ubusesanguzi bwiwe muzobwumva kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muri Kenya Sentare na News y'ico gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka iyo Sentare yahibuje Raila Odinga yari yitwa yavuga ko habaye ubusuma bw'amatora Eloge Wirikaneza yadukurikiraniye ivyino nkuru muhinga bw'ivyuma haracariho ikibazo cyo kubona amajwi atandukanye ariko rero tunabatumire ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ahari amakuru atandukanye mu byibaza kwiki ivyavuzwe na president Burundi Evariste Ndayishimiye ko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe muradutunga mutuburane mwinga bw'ivyuma Dieu Donné Cubahiro ati inkuru zirabonetse reka twumvirize bigakunda ni sawa zara marembe vyanse mutwihanganire mube murateramira no kumbuga ngurukana bumenyi bwa zacu ikiganiro Fidela niyo ngabo yagiranye na Frederic bamvuga inyumvira yahoze icegera ca mbere co mukuru w'igihugu co Burundi kuvyavuzwe na president Evariste Ndayishimiye co bacabonetse Gadio Donné nyimba cabonetse tubumviritse
mukugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'ivy'amategeko umuntu yo kwihweza ubwo rubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko umuntu agaheza kihweza nimba ibirego byihwejwe ido nido mu ngingo zavyo zose kwihweje rero
bakunzi bijwe cy'Amerika wundi ati hari umunsi utaba mwiza muri studio ya gatanu natwe ubwo uno munsi ntitubereye mwiza mwumvise murumva ko atari rya Frederic bamvuga inyumvira amenyera gutwe ngari rwawe natwe turi twenze ndavuga ivyuma biracagoranye Desire Hatungimana dusomere iyo nkuru ya president Evariste Ndayishimiye yikeka ko bashobora guhirika ubutegetsi president Evariste Ndayishimiye yikeka ko bashobora kwiri ku butegetsi bwiwa kikeka ko ubwo butegetsi bushobora guhirikwa na bamwe mu bicocoro bigize umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Désiré Hatungimana
IBC carried out the verification, tarring, and declaration of results in accordance with
the Kenya. Urumva ko Ntakarambu Kome mukuru wa sentare ntayirwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe
ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ntimuduhe amanota ubusa kuri atanu si twebwe n'ubuhinga bw'ivyuma inkuru ya Eloge yo yirabonetse amatora ya Kenya Raila Odinga yemeje ko ari we yatahukanye William Ruto yemeje ko ari we yatahukanye intsinzi ya matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu Eloge rikaneza untunge na inda guciriye mu ijambo ariko kwa gusaba imbabazi kuko ijwi twari dusavye atari ryo twaronse urero duga ku ijambo dushikirize iyo nkuru ya Kenya
IBC carried out the verification, tarring, and declaration of results in accordance with
Urumva ko Ntakarambu Kome mukuru wa sentare ntayirwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatasi y'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani yo mu rwiye w'igihugu jejwe gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi igihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga mu myaka 77 yaciye yitwara muri sentare na inyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto abo bari bibunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ibyemezo simusiga byerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare na inyuzwa bemeje bose ivyari vyashikirijwe no mu rwiye IBC ujejwe gutunganya amatora Mufason Kome uko niko yayivuze muri make
IBC carried out the verification
IBC yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyo nshingiye Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intashize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri iyi ntumbero turubasha icifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo n'umunyepolitiki akaba ari umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua ahejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene amajambo nyene ntitwemeranya na gato n'ivyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze badutega amatwi gusa ivyavuyemo ntitubyemera na gato niko yabwiye amenyeshamakuru imbere ya sentare na nyuzwa ya Kenya Muri make perezida mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa bibiri ubivuga muri Mariko igice cya cumi umurongo wa mirongo irindwi n'indwi. Igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi, amwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya Sentare ntahinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati. Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri icyo gihugu cya Afurika y'ubuseruko. Bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika, batubwiye ko bari bashimye gukinjura kubera batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya Sentare ntahinyuzwa. Ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe. Iyi bayi inshuro ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu, ikaba irya gatatu yituye Sentare ntahinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'ibihumbi 2017. Mu mwaka wa 2017 iyo Sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya, agategetse ko hasubirwamo amatora. Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo, yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga. Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icyegera mu myaka cumi heze, akaba muri aya matora yashyigikiye Odinga. Umushingwamanza wo mu Burundi Jean Vier Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe Tournons la page Burundi cyo mu Burundi, yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icyigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika.
Inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya, inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afurika, barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo. Ni nacyo bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane, bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana. Ivyo rero bigatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero. Kindi tutoreka gushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu buryo kwigenga. Ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi, ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike. Turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afurika.
Uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducane ukazina k'ubuhizi ka baba bari basabye Sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti. Ibyo abacamanza basanze bidakwiriye. Ikindi Sentare ntahinyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa cumi na gatanu ukwezi guheze hemezwa ivyavuye mu matora, atari ikintu co gufatirako kugira ngo hazigurwe ku bitigiri vyatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu. Eloje Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wirikaneza, tukivuga ku ngingo ya Sentare ntahinyuzwa yo muri Kenya, yemeje ko William Ruto hari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya. Mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yavuganye na Professeur Pacifique Niyonizigiye, yanonosoye amategeko ajanye n'ibwirizwa nshingiro, akaba yigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata cigisha amategeko, asanzwe anarongoye. Atangura avuga uko yakiri ingingo ya Sentare ntahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya.
Mu kugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'ivy'amategeko, umuntu yo kwihweza urwo rubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko, umuntu agaheza akihweza nimba ibirego vyihwejwe ido nido mu ngingo zavyo zose. Kwihweje rero urubanza rwashikirijwe uno munsi bwirizwa shingiro ryo mu gihugu ca Kenya rivuga yuko Sentare yakiriye ibirego bijanye na no kwitwara mu bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu itegereje gushikiriza cishinze cumi n'ine. Niko byagenze rero kuko urubanza rwashikirijwe tariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi k'umunani, mpereye ku munsi ukurikira uno munsi wari umunsi ugira cumi na kane, bisigura ko rero rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe. Hanyuma wihweje ingene baruciye naho batarasohora urubanza rwose ukurikiranye uko Sentare yabishikirije, urabona ko ibirego babyinjiyemo idonido ingingo yose bakagenda barayihweza bakaraba nini ifashe cyangwa idafashe. Muri rusange rero umuntu arashobora kuvuga ati urubanza nk'uko n'ababuranyi babishikirije rwagenze neza.
Kuba Raila Odinga yavuze ko yubahirije iyo ngingo ya Sentare naho itashize aho ashaka, mubibona gute ku bijanye demokarasi muri Kenya?
Gushyiraho intara ishize kwemera ibyo Sentare runaka ishinze ahanini byerekana ko ababuranyi baba bafitiye icyizere iyo Sentare. Nungaha rero muri Kenya Sentare ntahinyuzwa ingingo yashinze yari ntabanduka, ariko ko umuburanyi avuga ati bivuye mu rubanza turabishimye atamigumo ko ataki birerekana ko ari cyizere bafitiye ubutungane kandi kikaba kintu cyiza mu bijyanye na demokarasi
naho kubijyanye n'inzego cyane cyane z'ubutungane nkuko mwanonoso ibyerekeye ibwirizwa nshingiro nk'iyo sentare ntahinyuzwa n'ayandi masentare mubona muri Kenya sentare ntahinyuzwa ifite ubwigenge
kuri icyo kibazo iyo umuntu wagombye kwiheza ibijyanye n'ubwigenge bwa sentare ahanini araba ingene ikimanza idashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi z'abatwara kugerageje rero kwiheza ino sentare ntahinyuzwa yo muri Kenya ingene ikora mfatiye ko turi ko tuvuze amatora y'umukuru w'igihugu mfatire ku bintu bibiri uravye mu matora yo mu 2017 naho nyine hari habaye imburano naho nyine Raila Odinga yahiganwa n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta Raila Odinga ara saba sentare ko ivuga ko ivyavuye mu matora ari fa gusa ko amatora atakurikije amategeko habayemo amahinyu ico gihe sentare yaciye urubanza ivuga ko amatora yabayemo amahinyu ishinga ko ivyavuyemo bibaye ipfa gusa ko habaho ayandi mategeko umuntu rero aravye muri ico gihe ko sentare ivuga ko amatora yatsinzwe n'umukuru w'igihugu asanzwe atwara yabayemo amahinyu ikagira ko isaba ngo asubigwemo ico cyerekana ko sentare ifashe ingingo yigenga tugarutse no muri aya y'uno mwaka nayo uru rubanza rwaciye uno munsi munakaraba inyungu z'abari ku butegetsi bari ku butegetsi yarinde ngo niko naho uriya muruto yari cegera cy'umukuru w'igihugu ariko byari byabonetse ko batagikivuga rumwe aho umukuru w'igihugu yarashigikiye Raila Odinga bisigura ko sentare yaba inyungu z'ufise ubutegetsi yari guhava ishinga ko uriya muruto atatsinze ariko yaruciye ishinga ko uriya muruto adashigikiwe n'umukuru w'igihugu ariwe yatsinze amatora urubwo rero umuntu arashobora kuvuga ati sentare ikunda guca imanza itaravye inyungu z'abatwara z'abari ku butegetsi umuntu arashobora kuvuga ko muri rusange afise ubwigenge bukwiye
mukuru angiza n'ikintu cyiza ku bwanyu kuri demokarasi
ego cyane biranga demokarasi harimo ubutungane bwigenga mu gihe rero sentare nkuru nk'iyo sentare ntahinyuzwa ikora yigenga biraheza bikaba akarorero keza kuri sentare ntonto mu gihugu ni ikintu cyiza cyane nk'uko mwarimu wa jenti cyiza cyane mu bijyanye na demokarasi
ndabashimiye cyane murakoze kuri iki kiganiro
ego nanjye ndabashimiye munyeshamakuru Fidel
Fidel Niyongabo nawe tugushimire hari kongere utubarize Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikiranira na hagufi politike y'u Burundi ari Bruxelles mu bubirigi insiguro aha amajambo ya president Evariste Ndayishimiye yemeza ko hari abamwegereye bafise umugambi wo guhirika ubutegetsi bwiwe
tangajwe na president Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri kwisonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene avuga ati iyo umuntu ariko aragira urusaku iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba urumva bariko barishurana atanu mwavuga uwundi mwizina bakishurana atanu mwavuga agenda imbere ya maradiyo ya leta ngo abivuge bose barondera kubicisha mu mashengero uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abona bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyine ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizongu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nkuko abishaka.
Abimaze igihe nkuko mwako murabivuga no kumbuga ngurukana mimenye ihana hantu wako hoba hari ivyo bibazo hagati yabo bategetsi babiri nkuko mwariko muravuga ko ari bo mubona ko ivyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze cyo gihe bivugwa niko ki ubu ariho bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari cyo bakiri inyuma yabyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amajyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mwaka 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bikabimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza izatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuzereka umutekano w'igihugu kujyanye n'abanyagihugu bumva ibyo bidatangaje
ingorane z'umugwi bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitumye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota bubiri ko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni Perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyira ku gihe k'umukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uyu nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambi CNDD-FDD kuko nibo baba barikwiye kubwira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambi nawe utegeka ari kumwe na Perezida urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
tugende tubibukije rero ko ku munsi wa gatandatu indwi twari dusozereye ariho president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagabishije abo wavuga ko bo bafite imigambi yo guhika ubutegetsi bwiwe yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza igitega president Ndayishimiye rero yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama yonye politiki b'abarundi aho bemeza ko banyinyuranye mu gutwara igihugu ari umushikiranganji wa mbere yarangiye yo mbunyoni umwe mubahoze mugambwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwira Uganda rw'ijwi rya Amerika kuko utumvikana hagati ya president Ndayishimiye n'umushikiranganji we wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi president batazira neva abashaka gukombora canke ishigwa mu ngiro ry'imigambi irimo no kugena hababwirije gutanga amasoko yo ku yabimwe mu vyankenerwa birimo nk'igitoro n'umwavu wo gutabira imirima uko kunyuranya uyahoze mu nzego z'imbere haba mugambwe no ku butegetsi yemeje ko gufise imizi muri kahise abategetsi basangiye bakigwanira mu ishamba agira ati urya langiyo mu bunyoni yaze ubwa kabiri nyuma ya nyakwigendera Adolphe Nshimirimana hamaneva na wakaza nk'uwa gatatu biragoye rero ni kahise karekare basangiye mu ishamba twamusabye ko tubera umutumire akaduha amajwi yiwe ariko araduhakanira mugatwemera kudufasha kuronka uwundi azico yise dossier ya kudeta bigoye ko yo nakorwa kuko abenshi mu basirikare n'abapolisi nk'uko yavuze bari ku ruhande rwa president Evariste Ndayishimiye nitwagira imana tukaronka uwo musesanguzi ubwiwe tuzomutumira hanyuma ubusesanguzi bwiwe mu bwumve nshuti bakunze ijwi rya Amerika reka tube tubangiriye ngaha amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ariko tugende dusavye imbabazi mwumvise ko amakuru yacu yabayemwo utunenge twinshi cyane tubisabiye imbabazi amajwi ntiyari meza hambavuye kutaba meza hagiye haravangavanga amajwi nkuru dusavye ntizize uko twazisavye tuba twagerageje kugira ngo tubitegurire mugabo ubuhinga bw'ivyuma ntibwama bwadukundi turasaba n'imbabazi ku nkuru twe twabemereye y'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza mushasha yo turanayibemereye turaza kwigaruka ko mu gihe c'amakuru n'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongi tatu kumasayo mu Burundi no mu Rwanda Dieudonné Cyubahiro na Ingenieur Marikume Muhinda Bwivyuma naho ivyuma vyabagoye mwakoze cyane Diane nahaze turaza gusubira samaya ni minota 30 turashimiye bagenzi bacu batandukanye bari bagize ibishoboka ngo amakuru yacu ntabe mutunenge ariko ivyuma bikaduhemukira
Vipindi vya furaha manu moja na upendo